Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe na Hozini Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Ibyinshi biza biraba ugwaruka, byinshi biduhitana bihitana ugwaruka. Twe twacitse ku icumu nk'impunzi, natwe twari dukwiye kuronka icyo tuvuga muri ibyo biganiro.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu ikambi rya Mahama, aho avuga ko ugwaruka rwahunze rwari rukwiye gutumirwa mu biganiro biriko birahuza Abarundi iyo arusha muri Tanzania. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye komine Shombo mu ntara ya Karusi imaze amezi arenga atatu itagira musitanteri, hamwe n'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yatanguye uno munsi ku Imana i Kigali mu Rwanda. Ni mu kanya gato, murabe hafi y'amaradiyo yanyu. Inama y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, Union Africaine, mu mfunyapfunyo yatanguye uno munsi ku Imana itariki 10. Iyo nama iri kibera ku mugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Ni inama ihurikiyemo abakuru b'ibihugu n'amareta, igategekanywa kuzoba itariki 17 n'itariki 18 z'uku kwezi turimwo kwindwi. Mu itangazo rya Sony, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri iyo nama, kimwe mu byo abari muri iyo nama bazakuba kuganira ko ni ugusohora igitabo cy'ingenzi cy'ubumwe bwa Afurika, umugambi ukomeye Afurika yihaye nk'intego yo mu mwaka w'2063, kugira borohereze urujya n'uruza rw'ingenzi n'ibidandazwa ku butaka bwa Afurika. Intego y'uwo mugambi akaba ari uguteza imbere urudandazwa hagati y'Abanyafurika n'iterambere ry'abantu n'ibintu. Muri iyo nama, uwahora atwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, Dr. Konsazana Dlamini Zuma, niho ari. Bitekanijwe kandi ko haba amatora y'umusubirira. Dr. Dlamini Zuma akaba yatangaje ko atazokwitoza gutwara ikindi kiringo. Bikavugwa ko uwo mufasoni agiye gusubira muri Afurika y'Epfo yaturuka kurangura ibikorwa bya politike. Ibindi biriko biravugirwa muri iyi nama turabibashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Abagize inama Mpanuzwa Jambo ya komine Shombo, aho ni mu ntara ya Karuzi, bavuga ko uwahora arongoye komine Shombo Basabose Moyize yakuwe n'inama Mpanuzwa Jambo y'iyo komine mu ntango z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimwo, ahowe kuba yanyuruje itunga rya komine. Ni inkuru ya Fidele Antoine Sabimana.
Amakuru dukura mu bagize inama Mpanuzwa Jambo ya komine Shombo avuga ko warorongoye komine Shombo yakuwe n'inama Mpanuzwa Jambo iyo komine mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kuno mwaka. Basabose Moyize yahora atwara iyo komine yakuwe yagiriza ubunyonyezi bw'amatungo ya komine nk'uko itegeko rigenga itunganywa rya komine ribivuga. Basabose Moyize yaciye abaransubirizwa vy'imfata kibanza n'umuhanuzi wa musitanteri ajeje imibano n'intwaro umupfasoni Nahimana Esperance. Uwo nawe hari amabanga atarekuriwe nko gusinya ku nkaratasi ndangamuntu, gusinya ku bijanye n'ingingo z'ubutunzi bwa komine. Izo ngaruka zo gutagira ubutegetsi bwose musitanteri yategerezwa kuba afise bituma abanyagihugu bagira ibibazo bitandukanye. Muri zone ya Nyarurambi, imwe mu mazone agize komine Shombo, twarayaze n'abanyagihugu baratubwira ibibazo bafise kubera ata musitanteri yatowe ahari.
Turafise ibibazo byinshi kuko ufise nk'ijambo rikenewe ko musitanteri yo gutunganiriza dushobora kuronka uri gutunganiriza ari nk'ingorane mufitaniye n'umuntu sangorane ziguma zipanda gushikaho hakwa no kwicana kuko atawe batatura hari
nk'akarorero. Nk'ubu hariyo nk'abantu bafise nk'amatongo muzacankuzo cyangwa muzamakamba bigasaba yuko urondera ntuzenya iryo bavuga ngo ni uburenganzira bwo kugenda mu yandi makomine mu yindi ntara resepase. Nk'ubu ntushobora kuronka umuntu ayiguha, ntushobora ku muntu agusinyira cyangwa karangamuntu, ugaca usanga rero wabuze ukuntu igirubuje gaca bituma rero bitera ingorane kubera tamustanteri aha twe dusaba ko badushikiza mustanteri akakora nkuko yarasanzwe aha
mbe ingorane zihari ari uko umuntu ariko arondera karanga muntu ntayironka ibintu bikuru bikuru byo mu ikomine umuntu arondera by'impapuro zisinywa ntabironka cyane umva ivyiza ruko badushiriraho mustanteri urya baramuhindiye bakaduha uwundi ntangora
ivyo bibazo by'abanyagihugu biremezwa n'umukuru wa zone Nyarurambi Hakizimana Inosa ibintu bigiye kugora kuruta kuko n'umunyamabanga wa komine yahora araganisha ubugeni yo musantere adahari nawe nyene mu ntango z'ukwezi kw'indwi yaratanze imihoho iryo tangwa ry'imihoho naryo rigiye kongera ikibi mu kindi nk'uko bisobanurwa na Hakizimana Inosa arongoye zone Nyarurambi
uretse ko twebwe turongoye zone ingorane zifisika cyane kandi abene gihugu kuko hari ibyo ngombwa adashobora kuronka nk'ikara muntu rese pase n'ibindi ibyo ntibashaka kubironka nk'ubu umunyamabanga wa komine nawe yatanze imihoho mwobo ishibata nk'umuntu ashaje nk'ubugeni buzoba muri kuno kwezi ntibizokora kugira bube abatikoze mu yindi komine umva ko ni ngorane
Manirakiza Vena yahora ari umunyamabanga wa komine Shombo tumubajije igituma yatanze imihoho yatwishuye ko yansa akajagari kari mu itunganywa giyo komine inama mpanuzwa jambo ya komine yarakoranye itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu kugira ngo batore mustanteri mushasha wa komine Shombo uwagomwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine ni Kantazi Petero Karaveri nkuko itegeko rigenga amakomine abivuga iyo mustanteri atowe n'inama mpanuzwa jambo ya komine uyo mustanteri atowe acarindira itegeko ry'umukuru w'igihugu guri mugena kugeza n'ubu iryo tegeko ntirirasohoka kugira ngo ashikire amabanga Karini yambarusha imana buramatari w'intara ya Karusi ntiyashimye kugira ico avuze ukibazo c'uburongozi bwa komine Shombo tubajije umukenguzi amateka nizigi imana Pierre arongoye inama hanuzwa jambo ya komine Shombo igituma mustanteri adashikirizwa amabanga kandi yaratowe yatwishuye ko bikiri mu nzira bitegerezwa gufata kugira bamwegurira ayo mabanga Ikarusi Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu kizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'ijwi Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize
ese imyaka 20 itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha
naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho impunzi z'abarundi baba mu ikambi rya Mahama basaba guserukirwa mu biganiro biriko birahuza impande zitandukanye za ku bibazo bya politike biri mu Burundi mu gihe ibiganiro hagati y'abarundi bitekanijwe kuri wa kabi kuri wa kabiri yarusha muri Tanzania zimwe mu mpunzi ziba muri iryo kambi zivuga ko ataco bamenyeshwa kubijyanye n'ibiganiro bamwe mu mpunzi ziba mu ikambi rya Mahama baganiriye na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni
twebwe nk'impunzi kibazo c'ibiganiro bavuga biri ko biraba twe tuvuga ko ari nk'umugandi kuko ntavyo tumenya nitumenya ngo bihe tuvyumva ku ma radio cyangwa ku guhinga ngurukana bumenye twumva gusanga hazaba ibiganiro nti ntabaserukira impunzi gushika ubu twebwe impunzi tumenga twarakumiriwe muri ibyo biganiro kandi twatereza kuba tubirimo
je ndabona yuko umenge impunzi zarakumiriwe nta kintu kinini twiteze nko kubiganira nta nishizere tubihe ibyo by'ibiganiro kuko mu Burundi bavuga ati abagombye gutembagaza ubutegetsi ntituganira ukavuga yuko hari impande zimwe badashaka kuganira kandi izo mpande arizo zateye ikibazo mu Burundi ubu nka twebwe nko ku ruhande rw'ugwaruka twari dukwiye kuja kubasaba natwe tukamenya tuti ibiganiro biriko biraba tukamenya tuti harase impunzi zaraserukiwe mu nkambi ya Mahama hari waduserukiye ku ruhande rw'ugwaruka kuko ibyinshi biza biraba ugwaruka byinshi bihitana bihitana ugwaruka twe twacitse ku icumu nk'impunzi natwe twari dukwiye kuronka ico tuvuga muri ibyo biganiro
misanzwe barakumiriye bamwe bamwe bateza kuba nabo bari kumwe nabandi babo twumva bahamagarwa tuvimba ku maradio tweho nta n'ikintu kimwe tumenya turumva ko badahagije hateza kwiyongeramo abaserukira natwe impunzi abaserukira abakiri bato abo bitango nabajene ko baragize ingorane cyane muri ibi bintu urumva rero ibiganiro twe nitubona iyo bitera bijya nitubona icyo biriko biradufasha mu gihe tubona ko hari habakumiriyo no bateza kubijyamo
mbega iki gintu gishasha mwibaza ugwaruka gojana mu muri byo biganiro mwiki
ugwaruka turabona ko rufite cyo gutwara kuko turavye kuva muri kahise rwamye rukumego ntirwigeze ruhabwa ijambo kandi bamye barisaba ntibigeze barironka bagwa mu mporera ahubwo ico rero nico rero ahubwo bayi bafise bovuga kandi bashaka kugira ikintu boterera kugira ngo nabo igihugu cyabo cyubakwe namba tacu babona ko boshikiriza cyanke botanga cyogira kamaro kuki none bihe nk'ibi bibi barondegwa cyane icyo kirekana ko nabo bafise iki icyo bashobora guterera mu kubaka igihugu cyabo
nimwibaza yuko hariho n'izindi mpunzi n'aba muri Tanzania n'ababa mu Uganda hihi bose n'impunzi murabizi neza yuko impunzi zitase
baravuga impande zose zaserukiye mugabo n'impunzi za politiki twe twavuga impunzi problem land zitike zija muri politiki batari basanzwe abanyapolitiki mugabo bahunze manda ya gatatu bari mu makambi y'impunzi babayeho nabi babayeho muri ya tente babayeho batunzwe na ryagarama babona izuba ari uko Imana iramukije.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizere cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye amacakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye ku iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradio Ijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyiyumviro bya bose mu myaka 20 iheze.
Bega imyaka 20 iri imbere izoza niki mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha
kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka.
Tubibutse ko muri ko murumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu biganiro byayo by'ikirundi n'ikinyarwanda. Reka ubu naho twumviriza karirimbo haranira amahoro ka kumugwi Peace and Love.
Esa muyo se para che mu Burundi ganya burunga bakosha nabi twishira mu kaga tuta mu manga para maranye turi bene mugambwe tisamburira ko tutari nungwa tuyambiki zina ribi mu makungu yamaru mucho waratamanziye imanira cyana barundi dusubiza hamwe tuyambiki umutamana dusubira kugira itsina dusubira kugira Canio
Katuba kire haranira mahoro
akoreye karakaririmbo haranira amahoro kumugwi Peace and Love, umugwi Peace and Love muziko uheruka kubura uburongoye. Reka rero tubandanye ibiganiro byacu muri aka kanya twumvirize ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Eh, erega mwarasizwe Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Nongere ndabaramutse nshuti mwikundi ikiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima ndi, murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire bajya kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Hamwe atashumbusho yo birimwo uko yo bimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo bakikimaze. Kuko ntitureho ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye, turabe abatotejwe abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego.
Hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshe guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba akihari ari muri iryo tongo. Urumva ni ibintu byoroshe ko umuntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabona na community n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Ayene bigoye gusa umuntu asubiza ubwo nyene. Bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwari mubivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga nti abantu bashobora guca basubizwa ibyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo ibifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abo bantu boshumbushwa. Nk'akarere munashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri, umuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. Ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yotonga kirimo. Nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze. Hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilite nagiye n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico gikorwa kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana nabande hama mugaheza mugakorana gute?
Bo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikorwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga ntinya butatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH
mugwi gwigujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizobe dutora inyishu iciye kubiri n'iby'abandi bariko barakora mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzeje gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba ko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikorwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batotejwe canke banyazwe ivyabo.
Ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
uregaje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye n'agatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikiranira hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregera
mwiriwe mwiriwe
uduze akajwi kumbura kugira ngo bahezege bakumva ariko baratega amatwi
yego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi ujije gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ijyanye no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
yego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake yego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashobore gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga duko leta nitera kama abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekana no mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majambo make yaduse n'abasozera kino kiganiro
kindi cyiza cyo mbona cokorwa nuko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu migi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo b'abantu batama sanzwe bazi na kahi gihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko abarundi imwe na rimwe barakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo umenga byerekeye umugumwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke usanga byerekeye mu mici imwe rero twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashobora kumutuma itumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
Reka uregeya Jean tubashimire cyane kuri izo nterano zanyu. N'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane y'ukunywanisha abarundi bafitaniye amatati y'amatongo.
Cyane novuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugano bwa nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ubasha duhabwa n'itegeko mugano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ndigwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwemo tuzobatwashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ku rwego rundi nago rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe.
Ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri bicanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo intumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibabaza by'amatongo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umunsi turizera ko no mugwi uzokorohegwa uzokorohegwa kuko mu bikorwa sente bikora uno munsi novuga ko onabrize le tabu ibintu bitavugwa muri sente be biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torana ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatara ngaha mu Burundi.
No ngare rero kino kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo vy'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye ishumbusho ivyo mu gure rero ngo zweza ubikorere ko mbere ngugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa ngo se gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hambere
Terasimani rakiza ndagushimiye njime na watumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cha kabiri ari nacyo cha nyuma cha kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwe batongo yabo n'intambara Jerome Nyenzima nti mu rwandi bwe mu banyi no mu vyanyu mwese na buta
cyari kiganiro ntureka zoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
ni nyifato ibere imbere y'amatora
mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Cyuti bagenzi mwari muteza amatwi y'u Rwanda ndabashimiye aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya. Fatuma Masikarala niwe yashize hamwe ibiganiro ndamushimiye nayo kuri mikro mwari kumwe na Rosine Munezero. Mugire umugoro wa mwiza mwese.